Abanyarwanda babiyarusha muri Tanzania no mu micungararo yaho bakoreye igikorwa cyo kwibuka ahari cyicaro cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Harubatswe n'icyibutso abitabye icyo gikorwa bashize ko amashugwe mu kwibuka no kunamira abazize ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994. Ubutumwa nyamukuru bwatanzwe nuko mu karere kose ndetse no ku isi abagifite ivyumviro vy'ihonyabwoko babwirizwa guhagurukirwa. Ubuserukizi bw'u Rwanda bwamenyesheje ko hari n'abakekwa gukora ihonyabwoko bacinyegeje mu bihugu bimwe bimwe vy'akarere, bugasaba ko ivyo bihugu vyofasha kugira ngo bafatwe. N'utwara umuryango w'abanyarwanda baba hanze diaspora, Daniel Murenzi yabishimangiye.
Twebwe nk'abanyarwanda batuye mu mahanga dukomeza gufatanya kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kandi tukabimenyesha aho dutuye hose n'aho ku bato, ku bakuru, cyane cyane urubyiruko, kuko niyo maboko y'ejo y'igihugu hejo hazaza, cyane cyane yuko n'abayikoze bose batarashobora gushyirwa mu rukiko, mu manza ngo baburanishwe. Usanga rero hose hirya no hino ku isi bagifatanya na ba bandi bari bafite ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo bashobore gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo batashoboye kurangiza. Ariko natwe nk'abanyarwanda ntidusinziriye, baracyahari, ariko guverinoma yacu y'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye bagiye babarizwamo bari mu gukorana kugira ngo barebe ni gute twakomeza gufatanya. Umuntu wese yaba arakoze icyo cyaha cya jenoside utarashyizwe mu butabera yakomeza gukurikiranwa kugira ngo nibura nabo bajye mu butabera, kandi inzego zose ari UN, ari East African Community, ari African Union bari mu gufatanya kuri iki kintu.
Mu gisagara cya Arusha niho hahoze hari sentare idasanzwe mpuzamakungu yo gucira imanza abakoze ihonyabwoko. Kuva mu mwaka w'2015 iyo sentare yarugaye imiryango, igisata cayisubiriye ngo kirangize imanza zasigaye cemeje ko kibandanya kurondera abo bagisigaye batarafatwa. Naco nyene gihamagarira ibihugu bitandukanye kudoma urutoke kuri uwo wese akekwa ko ico caha aho yoba yinegeje hose. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umunyarwanda Christophe Bazivamo avuga ko akarere kose kabwirizwa kwigira ku vyabaye mu Rwanda kugira ngo ntihagire ihonyabwoko risubira kuba.
Harimo kubishishikariza abaturage b'aka karere, abayobozi bo muri aka karere turimo, kumva uburemere bw'ububi bwa jenoside no kugira ngo habeho ikintu cyo gukomeza kurwanya abafite ingengabitekerezo ya jenoside.
Aho yarusha haracari abagabo 11 bahoze bagize ibyaha by'ihonyabwoko, bamwe nabarekuwe kubera bahejeje ibihano byabo, abandi nabo bambitswe izera. Barimwo abahoze hari abategetsi mu gisirikare, abashikiranganji muri leta ya Juvenal Habyarimana n'abandi. Kuri iyi nshuro ya 2024 abo bantu barenga 10 bitabye igikorwa cyo kwibuka. Uhagarariye abanyarwanda bose baba mu mahanga abahamagarira gusaba ikigongwe bagataha mu gihugu.
Sinzi uko nabita n'abanyarwanda kuko nabo naho bari ntibahazi. Numva iyo umuntu yakoze jenoside kandi akagira naho ayihakana ameze nk'ikirondwe kiri ku ruhu inka yarapfuye kera, bakwiye gutaha nangwa bagashaka ahandi bajya nangwa bagasaba imbabazi, kuko amarorerwa bakoze barayabonye naho igihugu kigana barahazi, kandi u Rwanda twebwe amarembo arakinguye.
Abo babwirwa bobo ntibabikozwa. Sagauti Innocent yari kapiteni mu gisirikare muri 1994 n'umwe muri abo aheruka kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Ariko iyo ubonye iyo bafunguye umuntu nk'ejo bundi bafungura na Imana na Padiri babonye ukuntu bigaragambije n'ibintu banditse mu binyamakuru, ni ukuvuga ko mu mutima wabo ntabwo badushaka cyangwa badushakira ibintu bibi, ku buryo rero tutari injiji, tutari ibijuju, ku buryo tutabona ko u Rwanda atari ahantu turi welcome.
Ubaye umwaka ugira kane umuryango wa Afurika y'ubuseruko utanguye kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Kuri iyi nshuro igikorwa nk'icyo cabereye no ku murwa mukuru i Dar es Salaam ku banyarwanda bahaba. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.